Ishira hamwe riharani la gatera kazi na munu fokode. Muri raporo ya joshasha hajerekana ko kuva mu kwezi kwa gatandatu kwa mwaka w'2020 na mirongo ibiri Perezida Evariste Ndayishimiye aja ku butegetsi iryo shira hamwe ryamenye abantu barenga ijana na mirongo ibiri baburiwe irengero inyuma yo guhagarikwa n'inzego z'umutekano hamwe n'iperereza. Patrick Nyininahazwe arongoye ishira hamwe fokode.
Kuva Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi abantu barenga ijana na mirongo ibiri baramaze guhagarikwa cyane kunyuruzwa n'inzego z'igihugu baca barabugwa irengero ryabo. Abagenda barakora ayo mabi ntibigeze bahagarikwa, imiryango nayo yabuze abayo, itigeze ishyigikirwa mu rugamba rwo kurondera ababo.
Pacifique Nininahazwe avuga kandi ko ikibabaje kinateye amakenga ari uko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH mu byegeranyo umaze gukora bigera kuri bitanu kuva mu mwaka w'2019 atanamwe wigeze ubwira tuvuga kuba buri gwirengero. Ni mu gihe guhera muri uyu mwaka w'2019 ishyirahamwe Fokode riharura abantu bangana n'166 biciye muri ndondeza banyurujwe n'inzego z'igihugu bakaburi gwirengero.
Tugakeka ko mu bihe bizaba byegereje amatora no mu bihe by'amatora nyene umurindi wo kunyuruza uzokomera kurusha. Ibyo bikaca bimera gutyo atamugwi w'igihugu wizigiwe uriho ushobora gukurikirana bene ibyo bibazo.
Ishyirahamwe Fokode ryabwiye ijwi ry'Amerika ko ridasiba gutabaza umugwi CNIDH iyo hari umurundi yatabaje canke imiryango yabuze ababo muri ubwo buryo, ariko naco CNIDH ibikorako. Tugerageje kurondera abo mu mugwi CNIDH utwagwa na Sixte Vinyini Muraba ngo bagire ico bashikirije kuri izo raporo ntitwigeze tubaronka. Naho biruko hari amashyirahamwe akorera mu Burundi adaharanira inyungu za politike avuga ko raporo ziriko zirasohoka muri kino gihe zivuga ku bibazo by'ihonyango ry'agateka kazi na muntu ari bigamije gucafuza Uburundi no gutoba amatora yimirije. Izahake bakanibona aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ya Copa Burundi, ishyirahamwe gishinzwe guterera mu gutsimbataza amahoro arama mu Burundi. Mu kiganiro yahaye abakunzi bacu yiyamirije ibiri muri ico cegeranyo, avuga ko iyo hari igikorwa kidasanzwe cegereje mu gihugu cy'u Burundi raporo nk'izo zisohorwa n'amashyirahamwe atandukanye kumvo za politike.
Kuko ishyirahamwe ya Copa Burundi cegeranyo ntabwo yadutangaje, kuko igihe cyose igihugu cegereje ibihe bidasanzwe na cyane cyane nk'igihe cy'amatora iryo shyirahamwe ya Amnesty International n'andi mashyirahamwe bashoditse bama basohora amaraporo y'inage biboneka neza ko ari amaraporo ya politiki.
Mugenzi wo mu ishyirahamwe NAD Joseph Manirafasha ariserukira nawe yemeza ko mu Burundi ari amahoro, ahubwo ko abarundi bakwiye kuraba ibibateza imbere nibata umwanya kuri izo raporo.
Cegeranyo twasanze koko kitajyanye n'ibiriko biraba ngaha mu Burundi mu gihugu cacu. Ibyo bariko barasohora n'ibyandiko bivuga byo cyangwa bitavuga byo abarundi bumve bagumane uwo mutima nka bene Burundi. Aho tugeze twakesa ahanini burya bene Burundi.
Hagati aho ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International naryo riherutse gusohora raporo yerekana ko abaharanira agateka kazi na muntu babangamiwe cyane mu Burundi ndetse n'abanyagihugu atamwidegembyo bafite. Amnesty International itanga uturorero ko mu myaka ine iheze Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi abenshi bafunguwe ubusa, abandi baricwa ndetse abandi baraburirwa irengero hamwe n'abahunze igihugu. Umushakashatsi wa Amnesty International Rachel Nixon yavuze ko iryo shyirahamwe ribabazwa n'abaharanira agateka kazi na muntu bafungiwe ubusa, abahohoterwa, abicwa, ababurirwa irengero, abandi bagahitamo guhunga igihugu. Mu ishyirahamwe ya Copa Burundi, ishyirahamwe gishinzwe guterera no gutsimbataza amahoro arama mu Burundi, aha bakavuga ko raporo ya Amnesty International yoba ifite intumbero yo kuraba ko umukozi wa ONU akorera mu Burundi mu bijyanye n'agateka kazi na muntu yogumaho mu gihe ikiringo ciwe kigiye guhera. Nibona aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ya Copa Burundi yabwiye abakunzi bacu ati avuyeho akazi kabo ko bagahagaze. Umwe mu yandi mashyirahamwe atashimye kuvugira kuri mikoro zacu yagarutse ku by'ayo mashyirahamwe yashikirije agira ati abo ni babandi bari mu mashyirahamwe ari mu kwaha kwa leta iri ku butegetsi. Ninde murundi atabona ko mu Burundi ata burenganzira bwa kiremwa muntu bukiharangwa? Ni mu gihe ishyirahamwe Fokode riharanira agateka kazi na muntu ku murundi wese basaba ko kiringo cyo muhinga hawawe ni ajeje gukurikirana ibibazo by'agateka kazi na muntu mu Burundi cyokongerezwa kandi kigakomezwa ndetse n'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu muri ico gihugu agashigikirwa ahandi batige inyuma abanyagihugu biraba mu gutanga amakuru ku gihe mu gihe hari uwabo yaburiwe irengero fokode ikaba yabitangaje kuri uyu wa 30 uku kwezi kwa munani umugore igihugu jeje agateka kazi na muntu sene idh cyo bashimye kuvuga kuri ico cegeranyo cy'abashakashatsi ba Amnesty International ndetse no ku kibazo cy'inyuruzwa ry'abantu mu Burundi kivugwa n'ayandi mashyirahamwe akurikiranira hafi ibibera mu Burundi. Cyerive ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.